Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Miriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa Mungu itariki 7 ukwezi kwa gatanu mwaka wa 2017 muri kumwe na Frederic Nkundikije. Ubu nkuko mubimenyereye ni wa mwanya wa kiganiro muri sanga kuva kwigenekezo rya gatatu gushika kwigenekezo rya gatanu ry'ukwezi kwa gatanu. Intumwa z'ubunganizi mu biganiro bihuza Abarundi Benjamin Mkapa zari mu Burundi mu gikorwa cyo kumviriza hamwe no gutorokanya ivyumviro hamwe n'ivyifuzo by'Abarundi bari mu mirwi itandukanye irimo imigambwe abakiri bato, societe civile hamwe n'abakenyezi. Imirwi itari yatumiwe mu biganiro byahuje Abarundi mu kwezi kwa kabiri. Inyuma yaho izo ntumwa zakiriye iyo mirwi yose ku munsi wa gatatu ku muhingamo zikana shikiriza icegeranyo cy'umuhuza zaciye zisaba iyo mirwi gushikiriza urwandiko rurimo ivyumviro n'ivyifuzo mu vyifuzo iyo mirwi yashikirije nkuko twabibwiwe n'umwe mu banyesha makuru bi radio Ijwi rya Amerika mu Burundi Eloge Wilikaneza. Harimo gusaba abakuru b'ibihugu byo muri Afrika umuseruko kubanza gushinga umurwi wiga ibibazo biri hagati y'Urundi n'u Rwanda imbere yo gutegura inama y'abakuru b'ibihugu by'uyu muryango. Hari kandi n'umurwi wasavye ko hokorwa ibishotse byose kugira ngo impande zose zemere guhagarika ubugizi bwa nabi hamwe n'ihonyangwa ry'agateka kazi na muntu. Hari kandi n'umurwi wasavye ko hokorwa ibishotse byose kugira ngo impunzi zahungiye mu bihugu bibanyi zihunguke. Mu bindi byasabwe kandi harimo kurekura imbohe za politika. Mbega ku bwanyu ikintu cokorwa mu maguru masha nikiye kugira ngo mu Burundi haboneke ituze. Mbega murizeye ku inama y'abakuru b'ihugu byo mu karere izoshora gutorera inyishu ibibazo bya politiki mu Burundi. Kuri ibi bibazo byose rero uyu munsi twatumiye abashinganye babiri bo muri societe civile bashikirije ivyiyumviro vyabo ni hamwe n'ivyintu n'ibintu bavuga ko byotuma Burundi gusubira kwogorora. Turi kumwe na Faustin Ndikumana rongo ishirahamwe Parsem gishinze gukangurira guhindura ivyiyumviro gukangurira Abarundi guhindura ivyiyumviro n'ingendo kugira ngo batere imbere. Muriwe neza mushikanahe Faustin Ndikumana.
Mwiriwe.
Murakomeye.
Murakoze kwa mwadutumiye.
Murakoze kwa mwitavye ikiganiro.
Mego murakoze namwe.
Turi kumwe kandi na Aimé Pascal Ndouimana rongo ishirahamwe Ministère Africain de Compassion. Mwiriwe neza mushikanahe Pascal. Aimé Pascal Ndouimana.
Ego na twebwe turanabaramukije kandi tunabashimira ko mwanadutumiye mu kiganiro cacu urisanze.
Murakoze kuba namwe mwitavye ikiganiro.
Ego
tutarinze rero kutesha akanya bariko baratwumviriza nashaka mushikanahe Faustin Ndikumana yari mu bantu babonanye n'intumwa z'umwunganirizi Benjamin Mkapa. Mutubwire ikintu mwashikirije urwandiko mwashikirije mu maja mu makero urimo ibihe bintu.
Nibaza yuko mu Rwanda ndiko twashikirije gwafatira hanini kwibazo nyamukuru byagiye biragaruka mu mibonano yagiye iraba mu kwezi kwa kabiri k'umwaka uheze kw'indwi no mu kwaka no mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Hari yo twategeza gushikiririza ko igene tubona vyotora inyishu twebwe na twimashirahamwe yigenga twari bifuza dushikiriza kugira turaye ku gihugu cy'Uburundi kusubira ku ntumbero nziza. Ubwa mbere hoho twe tubona yuko ibikorwa byofatira ku mici ibiri kujya umuntu tuvuge yagwaye hari ibyo bavura ico bita ibyerekana ko umuntu agwaye, hanyuma rero no kuvura kijya kintu kiba gikunda gutuma uwo muntu aba yagwaye. Tuvuga rero tuti ibya mbere byoca byihutirwa nuko botora inyishu ku bintu bijanye n'ico bita violence, yuko Abarundi bose bukwiyemeza yuko bavanuye n'ivyerekeye gukoresha inguvu la violence ngira mu France niko niho byumvikana neza mbwa gukoresha inguvu gukoresha ingimba ibintu by'ubwicanyi bigahagarara. Ivyo rero twebwe iwacu muri parliament tubona mu maforme menshi mu mico mu buryo bwinshi. Hariho ibi bisanga imibiri kiratera hirya no hino kuva magarade haraca bukumva abantu ngo bateye byose birunganya umutekano. Hariho n'ibindi rero bica biza ugasanga hari abantu baciye bafatirwa ikibunga hamwe mwe bita de la station ya Rubitrere ugasanga hari abahohotewe bahohorewe watewe abahohora igufa bijya bitatorture ugasanga hariho ama executive judiciaire cyakurikira ugasanga hari ibintu byinshi usanga biri ku byita ngo bikurikira bo nyene ngo ugasanga bizanye violence cyangwa amo majambo ugasanga abantu bashikiza amajambo nyi politique ashaka kwirikana ibintu by'ingufu ashaka kwirikana ko umengo ibihugu bihugucoka amakija mu ntambara byose bivuga ko biheza bigahagarara kugira kugira tude boneke mu gihugu ubwambi hanyuma ikindi rero
mwavuze kindi gihambaye cyane rwose cyo kuvura umunzi eka ikintu cyama gituma izo ngwane zishika kenshi na kenshi mu Burundi mukanya gatoye cyane rwose mutubwire ico mwashikirije kuri ico kibazo
turetsere ibyo byo kuba kutumutekano banze gucukura igice gikomera rero nuko ca turatuti muri kahise barundi banyamagiranira injyane rero bari bigeze bari batoye umuti wizo njyane kuba barigeze kwitoramarana imyaka 4 5 bariko baneguza ico bita amasezerano y'Arusha baca bicarivukamo ibwirizwa shingiro no kuvuga rero yuko muri ibiganiro kugaruka neza bakicara bagasoma neza amasezerano y'Arusha kugira bose basubire bayahurire ko bayumve kumwe bibuke kandi ko nibwirizwa shingiro dufise uno munsi ariyo yavuye ko hanyuma aho bashoboye kuba batabyumvise basubire bicare bavyumve kume kuko nta wundi muti wo gukiza Burundi nta wundi muti wo guteza imbere amahoro mu Burundi arama atari ugusubira kwisunga amasezerano y'Arusha n'ibyanditse kuko amasezerano y'Arusha arimo imigabane myinshi cyane hari ubwa mbere kuvuga kuraba indyane mu Burundi caziteye n'inyishu bikwiye kujana bagaca baraba ibyoza mu ibyiza shingiro kugira abarundi basangire ubutegetsi bagaca baraba iby'umutekano w'abarundi bose ingene ushobora kugenda ntagira umva yuko ashobora guhonywa cyangwa ashobora kugira ingorane z'umutekano hagacaba n'ibijanye no gusubiza hamwe bijanye byabavuga bati komisiyo verite reconciliation kuraba ingene abarundi bosubiza hamwe Burundi hariho rero nabigere byo kuvuga ati abasinisiri impunzi n'abari bagize ingorane ingene bosubira kuronka iteka n'ibya rekonsiliasiyo rero birimo ibyo rero bifatiye muri rusange nibyo rero tuvuga tuti abarundi basubiye kwicara bakabira bakabyumva kumwe umuti w'igihe kibazo cy'u Burundi ubushobotse gutoka kuko ingorane nuko amasezerano ibyo byose ngo abantu batarabisoma ngo babibone babyumve kumwe umuti urimo neza kandi niho watumye n'igihugu kibashyira hagaze gushika uno munsi
egome reka namwe mushikanahe Aime Pascal Nduwimana namwe muri mu babonanye n'izo ntumwa mutubwire ikintu mwashikirije maja mu make
ego je kwanza mbanje no kuramutsa umutumire uyo Foste mvuga nti yambu cyane ni numuvandimwe ni numugenzi biwanje kandi tunakundana cyane ariko twebwe twarabonanye n'izo ntumwa kandi turafise ivyo twabarungikanye turi hamwe ndabivuga muri make bo ni nk'ibibazo bishika kundwi ubwa mbere twarasavye yuko ibiganiro ko byotaha ngahanye wacu tukabona yuko atampamvu yuko byobera muri Arusha tukavuga ko ari by'abarundi ko ari kibazo cy'iwacu turavuga ko byotaha icyo cyari cya mbere icya kabiri kwari ugutera kamo turasaba ko botubwira ko abahunze ko bohunguka hanyuma turasaba ku cya gatatu turasaba ko abanyepolitike bari hanze atamitahe atakibarondera ko bokwitahira ngo bategure amatora ya 2020 kucakane kandi turasaba ko aba bantu bagize ibintu byo kugira ibya kudeta muri 2015 bari hanze ko bofatwa bagashikirizwa ubutungane hanyuma ku cya gatanu twarasabye yuko kandi ko ho inyanyurwa iribwirirwa shingiro kuko by'ukuri turabona ko twaricaye turabona ko hariho ibintu bidatomoye kandi ari nabyo byateye aya makimbirane ya 2015 ku cya gatandatu turasaba yuko abakuru b'ibihugu byacu muri EAC ko bo kwicara hamwe bakadufasha gutorera amatati ari hagati yo mu Burundi n'u Rwanda kuko murabona yuko imibano y'abarundi banyarwanda atari donc kwidatomoye hanyuma turasaba makungu ko yobandanya no kudushigikira gaterera Uburundi mu migambi yo kuduteza imbere kuko murabona ko bafashe ibihano kandi twara nabyumvise yuko hariho abavuze bati twarihuse ati yo tubimenya ntitwabafatira ibihano muri make jewe uyu munsi sinifuza ko nokono vuga byinshi ahanini nciye no mu ncamake ni mu bisatandwi twaba twarashimikiye ko turasaba kwibiganiro ko byoba ko byo kwisunga ibino bitendwi ahanini naho nifuza umunsi ko no barambira
murakoze nahe me Pascal Nduwimana murafite kizero ko inama y'abakuru b'ihugu izokorana akuru b'ihugu bo mu ntara izokorana muri ze ko izoshobora gutorera inyishu ibibazo biri mu Burundi muri kigihe
twebwe turanavyize cyane kuko hariho ibyo bari barisinzi igituma hanabaye rino shirahamwe rya EAC nuko bari baragiye hamwe bakavuga bati reka turabe mu karere ko twofashanya bari barisunze ibyabaye mbere rero kandi turanabyishimye kandi turanafise ibyizigiro ikindi naco kiduha ibyizigiro nukerega naho araba prezida nuko umwe wese agenda afise ubwigenge bwiwe donc uko ari bihugu bishika kuri bitanu Burundi, Rwanda, Uganda na Tanzania, Kenya na Sudani ya majepfo nuko ari vyikukiye urumva ko baganira ari umugabo afise ubwi bafise ahataha rero turabyizeye yuko iyo bari hamwe baraganira bagahuza kandi noneho burya turanafise numuga nuvuga tumubanye niwe muryango ndibaza ko turi mu uyu muryango wa EAC rero ivyo gufashanya no gutorera umuti hamwe ko atakizogorana rero twebwe turafise ibyizigiro kuko nabo barakundana kandi barashaka ineza kuri twese no ku bihugu byabo
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo Ijwi ry'Amerika turiko tuvuga cyane cyane ku rugendo rw'intumwa z'umuhuza umwunganirizi mu biganiro vy'abarundi Benjamin Mkapa zahora mu Burundi zikaba zabonanye n'imirwi itandukanye imirwi ishora kwa Italia yatumye mu biganiro vyabaye mu kwezi kwa kabiri yarusha turi kumwe n'umunywanyi wa radio Ijwi ry'Amerika Democrate mwiriwe neza muri hehe
mu mugamba
murafite ikibazo icyumviro mu kanya gatoya cyane gose duga ku ijambo
ego nagomba kufaza abasaruka ya mashamba dana n'inyungu za politike baganiriye na n'intumwa z'umuhuza
duga ku ijambo
icize ibi mu bibazo baba baramutuye hari icize urabona baba bafite nacambaza ikindi nacambaza ime Pascal avuga ngo abagombye guhirika ubutegetsi yuko batahuka atakirinze gusabwa ngo abagombye kubuhirika bagahanwa aha nacambaga nti mbe nta kuntu boba basabye abantu babahuza kugira batange ikigongo cy'ifata kibanza kugire ibiganiro bibe neza kugire ntiyagire n'abatahuka ntibice umutekano wabo ariko ni nkacambazanya ku bafosite yabuza nti kuko baganiriye n'intumwa z'umuhuza mu bibazo babatuye aho barimo iby'umutekano canke icyo cyari cyo guhindura icyo kintu cy'ibi kuvuga ikintu ze cy'amatora inkono fata kibanza baba basabye yuko amatora azoba muri 2020 cyangwa yuko hazoba leta fata kibanza ishobora ishobora barakivuze ko bace banyishura
urakoze
akandi gatoyi
nyarutsa
acanera kamo abegwa n'ibiganiro bose yaba kumpereye kuri leta y'u Burundi yuko yotenzura ikareya kudadaza ikareya kuva nko izoganirana abagombye guri ku butegetsi kubera niwe bakwiye kuganira n'abafite n'ibyo bapfa aha nkaca mvuga n'abandi bari muri opposition yuko bashira imbere ibiganiro batoshira imbere umuheto yuko intambara tawe yadushikanye intambara atari byisenya nta kindi ibugora bihamwe inganda z'u Burundi zohatikirira rwaruka rw'u Burundi rukamererwa nabi abanyagihugu bakarinda gusikira ariko bemeye bakagira ibiganiro ibaza kwa mahoro yo tuboneka mu Burundi murakoze cyane
murakoze demokrate murakoze
rero kamunye n'ico bari umukuru w'igihugu aje kwisunga mu gushira mu gutumbereza ibyo bintu ari abinyungu cyangwa inyungu z'umugambwe wiwe cyangwa inyungu z'abamugiriye neza z'abamugwaniye akibakemwe ijambo yuko borabi neza y'igihugu nkuko bavuga demokarasi igashinga imizi mu Burundi. Murakoze rese muri Afrika.
Murakoze demokratike kaduhe ijambo bigira imana, hanyuma turasaba abashinga ntabi babiri batega amatwi ibibazo byabo bashinga ntabi kugira ngo babishure mu kanya kari imbere. Bigira imana mwiwe neza. Bigirimana ndumva telefone yiwe yoba itameze neza, reka duhe ijambo umushyanahe Faustin Ndikumana agira ico avuze ku byabajijwe na demokrate icizero.
Yego,
reka itayifata kibanza.
Bo icizero cuko ibi ibi bigano bigisaho bishobora gushika ubwa mbere mugabo twe tubanza kugutera kama barundi abarundi bonyene batweza gufata ya mbere kumva ko bashaka amahoro y'igihugu cabo. Ndabisubiremo, abarundi batiyumviriye ngo babone ko igihugu cabo kiriko kirasubira inyuma, babone ko ariko baragitabagurira ubusa, babone yuko biteza isoni urabye muri aka karere ibindi bihugu aho bigeze, ukagenda ukaraba aho bigeze mu iterambere ama integration ariko baragira twe turi inyuma, tuguma turunga ikimunzi umengo ni igihugu cyama kitera ingorane. Ibyo twenyere kumwe ko bidutezure tufate inyinga tuti igihugu ni kwacu, kuko tugumye igihugu tugifata kwa kundi kwa wa mwana. Umuntu avuga ati uyu mwana ni gwanje nanje ni gwanje, ati reka tumucemo kubira umwe atwara igipande ubundi gipande aho natuzuba turiko turakina. Uko bajya baza kudufasha n'abaduha cadre kuganiriramwo mugabo tutaje dufite umutima wo kwirekura mu gihugu tugisubiza intuze ntaho dushobora gushika. Kaje ni cyane cya kabiri rero tuvuga tuti uyu muryango mugabo wa East African Community urakomeye cyane, kuko Uburundi mu kuwinjiramwo urabona kubwavuze buti twibubwira iby'iterambere byacu ibyerekeye stabilite mu bya politike mu by'ubutunzi mu nibana kugira tubiteze imbere. Twigiye muri uyu muryango, ni umuryango ukomeye cyane wa East African Community, ku buryo twizera yuko ushobora kugira icyo uterereye kabisa kugira izinkwari zo mu Burundi zishobore kuva mu nzira mbere gusumbya na bijya kukunda kuvuga ngo za New African zandi kuko burya basanga bavugira bari kure cyangwa zabari mugaba n'ababanyi ba hafi dusangiye kahize dusangiye byinshi dusangiye ubuzima bwa minsi yose abanyafurika nkatwe batuzi nabo nyine tubazi. Nibaza yuko icyo gishobora gufasha mugabo mvuga kwa kamo ka mbere gatewe abarundi kujya mbeje kubivuga uko ntanze hakarorero nkiri kuraraba ico bitumwe imbu ku munyagihugu muri bugu bitandatu bigize East African Community. Uburundi na Sudan byonye nibyo bigifise amadolari ku munyagihugu biri munsi ya 300, ariko ibindi byose biri amadolari umunyadolari ku munyagihugu birinza 700. Humba nkico ni kintu ukunda igihugu cavuga ati ibi nibyo none twamerita turavye ubutunzi kama Imana yaduhaye kwa cubona kwa Zambia re twatiriko turamama. Icyo ni cyambere. Cya kabiri yavuze ati ibyerekeye violence, yavuze ati ibyerekeye guhagarika intambara, ibyo nibyo natwe twashimikiye ko ubwa mbere huho nta kintu gituma abantu ariko barafasha gutuma baja mu bintu by'intambara. Intambara yagejeje Burundi amakiri Burundi bwagize 1500 abashaka kongera kandi nari numfata yuko mengo babadakwije mu mutwe. Nibaza yuko ibihari mu Burundi bishobora gutorerwa umuti haciye mu biganiro kandi natwe nibyo twasavye. Hanyuma abashaka gukoresha igikenye cyangwa bafise imvugo yo kumva yagatsinde ndakuneje ndagize gute nzokwereka nzogira gute, izo mvugo zigahagarara kuko ntacyo ziriko zirakiza abarundi, kuko urabona ko izwane za politiki zigifatiye ku njyane zo gupfa ubutegetsi kw'abantu bamwe bamwe bitanara abarundi bose muri rusange, kuko ivyatandukanye abarundi vyari vyaratonyije kugira nabivuze mu masezerano y'Arusha. Nize turibagira yuko ivyadutandukanye twari twarabitoreye inyisho twige ahubwo gusa kubaha icyanditse aveti yini ngwani tukuna kukira mungu vya Afrika chaha Burundi kuba hichanditi yuwa hichanditi yuwa hichanditi yuwa wawi haiteka kanu teka ni jihugu ahoye natu tukamishiki yuko izo za violansi kwa zuhagara hama kushere
kukivazo duga kulicho kivazo ego me haba vuna gula majambo kulicho kivazo
kukujere keyere fata kivaza tukwe tukwa asabji chane yuko kogegwigi hategugwa amatora chane meza arimwo bose ashobora kwigirwa na bose abaobservateri bahari imigambwe ishika hose ku buryo ayo matora ibiyavamwo byemegwa na bose haba hagati mu gihugu cyane hanze. Ivyo rero ni ibintu twashimikiye ko cyane kuvuga yuko benda gutegwa hari leta
muri ko muvuga ko ayo matora yoba mu 2020
aho ibabereye hose aho bokumvikana ko ibihari gusa gushiko no munsi tubona yuko uko bisanzwe bitunganje no kwibwirizwa shingi niye ndyanditse ni imyaka 5 2020 mugabo igihambaye nuko ato atunganijwe atunganywa neza hamwe yizewe na bose kumva ati ibiza kuyavamo ni ibintu byizigiwe cyane kuko turakene kuronka inzego ziva mu matora mugabo zemewe n'amakungu n'abene igihugu barundi uko intandaro hose yamikunda guhera ngaho ico twugishika ko rero cyo bari ciza
yagishike
ko rero si birashobora ko no gushaka atareta afata kibanza yahabaye nko kubishira gushaka hari amareta afata kibanza mugaza neta afata kibanza na kenshi mu bihugu byinshi nacyo wasanga rimwe imwe zishura kuza ari ibintu by'indyano ugasanga abantu birirwa barahagira basubira suvuga yuko nayo nyine ari gorukiza igihambaye nuko twihutira kurunka inzego zitowe mugabo ubona ko atamuntu umwe yarenganijwe ubona yuko amatora abaye mu mwavuze
mwavuze ikintu gihambaye cyane rwose ko n'abarundi bo kwiga kubahiriza ibintu byanditse reka tubaze mu mushinga nahe Emile Pascal Nduwimana nawe nyine agira ico avuze ku byabajijwe na demokrate mu kanya gatoyi cyane rwose
je nababwiye ko atabirebire mvuga uno munsi ku bwa demokrate yatubara ati cizero nari nana kibagwe ko icizero turanagifise kuko hali umugwe wa CND izo kuri umaze imisi uri gukora ibintu byiza uri kurashikira abantu bose bo mu mice yose no mu ntara zose no mu makomine yose no mu mitumba yose no mu mice yose rero turafise kwicizere kiriho kuko barashikirije icegeranyo barashikiriza na raporo itomoye kandi n'abakuru bayase baranavuze yuko bazokorana n'uyu mugwe wa CND aho nyine ndikumvuga nko kumuhuza za kubwa mukapa hanyuma yabadije ati mbega ko mwavuze yuko abagirizwa gutembagaza ubutegetsi ko bofatwa mbega ntimwasabye ko bogirirwa ikigongwe hanyuma bagahabwa igigongwe ati cyagateganyo kubwa demokrati naringira ndamwarira yuko ku isi yose aya mareta agengwa n'ubutungane jewe uyari karabaza ndi umukristo kandi nkunda no kuvuga n'ubutumwa bwiza burya amategeko ntari ngaha ku isi ari no mu ijuru kandi igihano kiri ku isi kiriho no mu ijuru ni ukuvuga yuko ukoze icyaha ni byiza ko yogihanirwa rero twebwe bwa mbere hoho igihe bashikiriza ko bohabwa igiteganyo donc ngo ikigongwe ngo iminite ntiyatomo yavuga ati abasavye iyi iminite ni ati nibangahe boba ari bande ibiro noneho ntibikunda twebwe na twebwe turavuga tukireka kuko bamwe barafunzwe hariho abanarukiriwe bari gitega bari kumwe n'abashatse no guhirika ubutegetsi nuko mvuga ngo bashatse kuko baranabuhiritse kuko barasohoye amabrende baratangaje ko leta hariko isenyuwe rero iyo ibi bibaye nta kindi kiba kigisigaye atari ubutungane rero twebwe twarasabye yuko hoba ubutungane kuri bose by'ukuri twebwe twaramwandikiye turasaba ko bufatwa kandi n'ahantu bari no mu bihugu bindi ko bona batanga hanyuma icyanyuma kuko sinifuza ko nteba uno munsi ni uku kuvuga ngo leta mfata kibanza leta iriho ntawokekeranya ni leta yatowe yemewe kandi n'abacungereye amatora baranabivuze ko amatora ko yabaye meza rero iyi leta iriho ni leta ice no ku mategeko mugabo turifuza yuko amatora ya 2020 nayo ko yoba meza no gusumba yandi nayo mpamvu twanasabye ko yotera kamo abanyamigambwe abakiranira intwaro cyangwa ubutegetsi ko botaha ko boyatunganya neza murakoze Jesse ndabarambira uno munsi
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio hijwe rya Amerika turi kumwe na Bonaventure muri neza muri hehe yego murafite ikibazo icyumviro mu nyarutse mu kanya gato
yego cyo icyo nagira cyo nuko iyo nama izoba novuga ko mfite amakenga kuko ngiye kuraba mu Burundi uko igihe kigitera kiyongera kaje turi mu Burundi tuguma tugira ubwoba cyane uko ngiye kuraba n'ikijya kintu umukuru w'igihugu yashikirije yuko umuntu azateye intambara z'abateyikira azongitanze ikiraka iragaragara yuko biboneka yuko
vuga cyane duzije witwa kukumve
abantu bari munozenye mu migambo iri opposition ubu turi mu Burundi ntawe ni munozenye nta yindi nyinshi dufise atari uko udahunze wongera mu mugambo uri ku butegetsi rero mu gihe rero natwe atagiye ataruvugiro dufise zotugora cyane kugira dushobore kugira ikintu duhinduye.
Murakoze Bonaventure, reka duhe n'ijambo Gérard. Gérard, mwiwe neza?
Batumire baze kudushikiza vyitso vyabo n'ibitekerezo vyabo. Ikomeye murabona mwanyumva?
Ego muri he Gérard?
Je ni Murumonge.
Ego duga ku ijambo.
Ego murakoze cyane. Jewe wavuga yuko izo ntumwa zaje ngaha primaire. Ikomeye n'ivyo urabona abatanze baragiye mu migwi barashikiriza ibyifuzo byabo, imihigo, abasaha ibigini, none iyo ibi bintu by'imari baravuga ukuntu ko ibyo bintu bigenda hundi kuri paraba no kizi ibintu byatanzwe gatandatu bibiri na kabiri mirongo umunani n'umunani icyenda na gatatu gushika no kubyema ahakuru yuko ahari.
Ndumva telefone yawe itameze neza, ariko ikibazo mwa muri kumurabaza nuko hari intambara zageze iraba mu Burundi mu myaka itandukanye. Reka dusabe abashinga ntahe bagira ico babivuze ko ndumva telefone yawe itumvikana cyane rwose. Mushinga ntahe Faustin Ndikumana, Bonaventure asa n'ufite amakenga kubyerekeye cyane cyane ukuntu ibintu byifashe mu Burundi, akabavuga ko abari mu migambo itavuga rumwe na leta atacizera bafise. Muce mujana ku kibazo cha Gerard, wewe avuga ko mu Burundi hama hari njyane zitavana mu kanya gatoya cyane gusa.
Oya, ico navuze kuri cyo cimicabatavuga n'ubutegetsi niho nyene twavuga tuti burya muri ibyo biganiro ko baraganira ico bitari liberty, kuvuga tuti bakaganira ibyereke ingene imigambwe ikora n'ingene babona ati aho babona imigambwe ishobora kubihohotera iyindi nyimba ari umugambwe uri ku butegetsi wohotera iyindi bakabivugana. Uko niyo hagiye kuba amatora nuko abera muri competition, ubona yuko abantu bahayanwa bose bashoboye gushikira abanyagihugu. Icyo rero kuba hari n'abaobservateri baza kura yuko atabantu bavuzwa kuja kugishikiriza ibyiyumviro by'abanyagihugu. Ibyo nibyo nawe ndibaza ko umugambwe uri ku butegetsi nimba ushaka kwerekana kabisa yuko watsinze uhayanwa n'abandi mugambwe makoni zamwe bose bashikira abanyagihugu. Icyo nacyo nibaza ko ari ikintu nabo nyene bo kwerekana ati kugira abone yuko atemuje ko mwishyurwa amatora ni nka test. Iyo ati twayatsinze tubikwiye kandi atakarenganyo kabaye. Ibyo rero nabyo bica bivugirwamo nicyo kimwe mu byo twashyize twaravuze yuko bo urabiderekeye de liberté publique bagasira akabivugana ko aho rero icyo cyose cyagica gitora inyisho. Ikindi nacyo ngaruka hahandi urya gati urundi bwanye mu ndyane urundi bwaraciye mu ndyane nyinshi none amahoro yaje gute. Icyo kintu baragisimba cyane, baragisimba ko bavuga ati amahoro yarabonetse. Yabonetse gute? Yabonetse kubera abarundi bicaye hano barasinyanira amasezerano. Ayo mazano yarusha heze haraza amasezerano guhagarika intambara yahuza leta yari icyo gihe n'abari mu migwigwana harimo umugambwe uri ku butegetsi no munsi ijya migambwe ijya mihari yose yabagwasa atinsinyanira amasezerano n'amaleta yarahari. Ayo masezerano yose yaciye aja ku masezerano yarusha bose baturagira parti integrante.
Ariko mushikanaye Faustin Ndikumana, nkuko uyo mwanya yabivuze agahengwe sikarekare imyaka 10 minsi byinshi cyane rwose, ubwo nkuko mwabivuze mu ntango ntihariho ingorane umuzi wazo utigera ushikirwa?
Umuzi wazo nuko ni kibona cyo guhindura ingenda abantu bakiga gusoma icanditsi nta bundi bukiriro, kuko mwumvikanye ikintu murashitsa mukacane kandi uravye agahungu abarundi bari bamaze kugira kuva mu 2005 kari karini cyane. Urabona ko kandi nubwo iyi krize yabaye mu 2005 burya ntiyatinze ngo imere nka zimwe za kera ngo abantu basubiramo cyane mu moko n'ibiki, hariho akarusho kasumbije mugabo rero tuti bitiriganye gatoyi bacha basubira gusoma ibyo bari banditse. Urumva icyo nshaka kuvuga nuko dufite reference nuvuga ati y'ibintu bidutiriganye gatoyi bira kuja kuraba tuja gusubira kuja gusoma he turahafise rero nitwahirengagiza ibintu zo yangara gusumba.
Je
tuma navuga ati mu gusoma ivyanditse gushika uno munsi turasaka tuti mbe aho tutumvikanye ni he ni nga reka rero dusubire twasome kumwe tuce tubandanye inzira kubera dusubire reference
nagihugu
na kimwe Freddy ngiye n'abarundi kitagira ikintu cy'isezerano cyangwa ikirego bubaha abantu bose bari muri icyo gihugu bahagaze bafite aniho twese dushingiye kugira igihugu tukigorore. Niyo habaye ingorane bagasubira kuja gusoma hahandi abantu bagumye muri rusangi ngo abandi batange ibi n'ibigende gute utagaruka ku kintu canditse abantu bumvikana ko haba hari agahazi. Umva rero umuti ni uwo nuwo kabisa
ego me namwe me Pascal Nduwimana mu gice cy'umuvuze ku byashikirwe na Bonaventure avuga ko afite amakenga cyane cyane ku bantu batari mu mugambwe uri ku butetsi eka no kwica kibazo cha Gerard cy'indyane zitavana ko mu Burundi mu kanya gatoyi cyane gose me Pascal Nduwimana
ngira ngo maze kumva ko ntabatevya no mu nyishuzi wanje harimo kubwa Bonaventure nuko ngira ngo tabitomeye neza yavuze ngo ku makenga y'ijambo ry'umukuru w'igihugu ngo yavuze ko ngo uzotanguza intambara zo batanze ngo ngo ikiraka ibindeno jambo ngo mvuge nk'umuntu twari twanatumiwe twese mu barongoye aya mashyamwe adaharanira ibyicaro vya politike mwajya amasengesho mbere benshi ubunye ku banyamigambi bo baranaswaganije jo bundi ngo yavuze ngo uzorukura ngo mu kanwa ngo akavuga ngo ibitagenda neza ngo azobatanze ngo ikiraka ngo inkozi iri ngaho ngo ibiki n'ibiki nari ngo mvuge ku bwa Bonaventure yuko azohora azarumviriza neza kuko aba banyamigambi by'ukuri baranafise inyonguzi wabo ntiyigeze avuga gutyo yavuze yuko uzotanguza intambara by'ukuri agashaka kuzotera u Burundi agashaka kuzokwica abantu yuko umurundi wese akunda amahoro akunda umutekano yuko atazonavyihanganira ari kiraka no ku Barundi bose kandi by'ukuri uri umukuru w'igihugu ukunda u Burundi ukunda abantu ndetse kuri twese urumva ko atawo ukunda intambara ko atawo yishigikira hanyuma ya uyu nawe yavuze ibijyanye n'injyane za Maziraba ibi bintu byabaye kandi byanaturambiye cyane hari uyu muvukanyi uyu muvandimwe wa Parisema avuze ngo gusonera ibyanditswe biriho mugabo ni kubera zino nyungu z'abantu inyungu z'abanyamigambwe yavuze ko ngo amatora ngo utsinze agatsindira bose utsinze akemera ngo akizegwa n'abantu bose ibi turamaze iminsi umuntu abibona ugasanga iyo amatora ageze ugasanga biranse bamwe ko baja hamwe ugasanga biyunza bagizuru nani umwajanye na kandidature yiwe muri seni wunda twayinda ugasanga amakandidature arenga 15 arenga ngahe urumva bo bonye n'ubwabo umwe wese ashaka kuba uwa mbere niyi ngora nico bituma usanga ibyanditswe umwe abisoma ukibundu kwiwe iyaba umuntu avuga ati ngiye mwa yamatora ngenzirikana ko nsinda canke ko nsindwa avuga ati ivyo byose ati ndakunda abarundi byoba ari byiza cyane nahanye na 2020 turatura n'abateye akamo ngo batahe uzokumva bazokwishyira hamwe urunani imigambi ngo yagiye hamwe mugabo nihagera muri nanka nuzokumva umwe wese azari idombora agiye ukwiwe wundi ukwiwe urumva ibyo kuja hamwe biragoye rero ntawobesha ngo ibyanditswe tubisonere ngo tugirene nuko abahiganwa usanga ari inda zabo ari kwikunda bakikunda ubwabo naye handi hoho ibyanditswe birasobanuye biratomoye nuko umwe wese avyikwegera ko kuri kote yigiwe murakoze
reka tubibutse ko muri ko murabandanya kumviza iradio ijwi rya Amerika turi kumwe n'undi munywa nyu iradio ijwi rya Amerika Edi muri
neza
muri he Edi
mbitagara cha Bujumbura
murafite kibazo murafite cyumviro
ego bo abugabo rero natsamiga igiganiro hagati sinzi ko emetarfe na uyo wundi bajanye basanga ishyira hamwe nico nashaka ko baza hama nkaca mfize utubazo dutatu nagomba kucambaza
oya ntibafite amashyira hamwe abiri atandukanye nkuko twabivuze Faustin Ndikumana arongoye ishyira hamwe Parsem kishinze gukangurira abarundi guhindura izimviro n'ingendo kugira ngo batere imbere mu gihe Emmy Pascal Nduwimana arongo yishira hamwe Ministère Africain de Compassion bose abashinga ntahe barabonanye izo ntumwa duga ku ijambo ibibazo byawe.
Okay, rero ikibazo cya mbere nashaka kubaza murabona Emmy Parfa yavuze yuko yasabye yuko
ibiganiro Emmy Pascal Nduwimana
nagomba kumubaza ikintu yoba yari yisunze kugira ngo avuge yuko ibiganiro byo kudakubera no mu Burundi sho ikibazo cya mbere ikibazo kigira kabiri akaba avuga yuko amatora yaciye mu butungane byagenze neza mbo rero nimba wewe urabona ko amatora byagenze neza hama nashaka kumubaza nimba rero yagenze neza bazoza baje kuganira kuki ikibazo kigira gatatu akaba yaranasaze yuko abantu bagombye gutembagaza ubutegetsi bufatwa nakambaza rero nimba bo bofatwa canke abatavuga rumwe na leta akaba rero bofatwa boca baganira n'abandi hama intererano nagomba guca ntererano nuko iyo umuntu arinze nk'akaruru nk'abaje bagombye gutembagaza ubutegetsi basi baba basi gituma rero nibaza yuko mu kubakumira ko bito kugira ntibaganiye numva umengo je
edi uri kuvuga ko abashaka gutembagaza ubutegetsi bafise iki imvo zumvikana ivyo birateye kubina demokrasi abashaka guhindura ubutegetsi baca mu matora bagaca mu bintu byose bijanye na demokrasi reka duhe ijambo abashinga ntabe bagira ico bakubwiye kuri
ibi nabishatse kuvuga
yego
nabishatse kuvuga nk'umuntu amaze gufata nk'ikigwanisho agomba gucatembagaza ubutegetsi urumva n'ubu abafise ikintu ariko ararondera sinshatse ko abagombye guca mu butegetsi mu rumva uci uvuga ngo uyu ngo nafata ngo agire ene rero sinumva ingene byo cha bigenda
n'uko bituma nakase n'ugutega kamo n'ugutega kamo umushana Faustin Kumana arongoye ishiramwe parseme isaba abarundi rikangurira abarundi guhindura ingendo n'ivyumviro reka ariko tubanze duhi ijambo abashinga ntabe babiri Faustin Kumana reka dutangure kuri Pascal Emi Pascal Nduwimana agira icyo avuze ku byo mushikirije tugakwisha mu mukanya gatoya cyane rwose turafite ubundi munywa nyuri radio ijwi rya Amerika Lionel arindiri tugakwijambo
bari nabagirwa ibibazo na edibishika kuri na bitatu icambere avuze ngo kugira ngo dusabe ibiganiro ko ngo byo bera ngo i Burundi ngo twisunze iki ngo twafatiye kuki nuko ubwa mbere ari iby'abarundi kandi nuko twikukiye atampamvu nimwe kw'ibiganiro by'iwacu ko byonabera hanze kandi twarikukiye kandi tukabona yuko ibi biganiro byagiye biraba byinshi cyane mbere ugasanga atanakungu koko ku Barundi rero turavuga tuti nibitahuki wacu urumva ntibyo buza abantu 30-40 ubu turi no mu miliyoni zirenga 10 turavuga tuti nibitahuki wacu vyigwa abi wacu biraba twebwe none ko twikukiye turafise leta turafise abaturongora kuki none abo bantu bato dufasha bali wacu niyo mpamvu nibitwega bibere iwacu yabaje ngo navuze ko amatora ko ari meza ko yagenze neza ngomba ndamuhe sinirwa subira ingene yacungera ingene byagenze iki kwemeza amatora ko yanagenze neza nuko n'abaserukira n'ibihugu byabo bari hano n'abaprezida bo ku isi yose batuma ababaserukira ngaha bagashikiranye n'icubahiro prezida wa Repubulika Peter bakamuzanira ivyete vyo kubagena nicemeza yuko amatora ko yemewe na ONU akemezwa n'abarundi bose ubutwara mu kino gihe ni prezida Nkurunziza Petero amatora urumva ko yemejwe kandi oniko yanayemeye kandi n'umwa zose ziza ziza kuraba leta iriho yatowe muri 2015 aho rero sino hateba umuntu atahura uko yumva kumva uko ashaka mugabo yatomoye neza kandi biri claire econce yavuze ati mbega kuki uvuga ngo abafashe ibigwanisho ngo abatembagaje ubutegetsi bahanwe wakimyishuye sinoteba kuri ibyo umuntu aciyumvira yuko ibintu nk'ivyo yuko ngo bafise rezo bafise motife edi murumva ahantu ahengamiye ariko ushaka ubutegetsi ni mu kazu k'amatora akisunga amatora akazana imigambi yiwe sinobiteba ko ubatembagaje ubutegetsi arafatwa agahanwa n'amategeko murakoze
reka tumuhe ijambo n'umushyaka Faustin kumana naho batamaje ibibazo ariko agira icavuze ku byashikirijwe na Edi imbere yuko ijambo wundi munywa nyi radio ijo rya Amerika duka ku ijambo
nibaza yuko ibyibiganiro bibera hanze canke aha mu Burundi ko atari ngorane nini cyane ikwibaga ibiganiro bitinda bikabera aha Bujumbura ya mariyoreza bitayanyuma sinibaza kwicara ingora naho byabibanje bigahera hanze kumuri kubera nakavuga ati jewe umutekano sindawumva ko umutekano w'umuntu uri mu mutima w'umuntu uwo murundi akivuga ati rero jewe ndaba umutekano sindawumva iki ibiganiro bikaberaho hanze bikabanza bikabahama baheje kugira icyo bashitse ko bakaza bakabandanyiriza mu Burundi numva ari bizakwa mu Burundi zo matuganira si bizoganira ko gusa amapurizo matuganira ko ni menshi ha mundi niho byose bizobera ko namiza na application izobera mu Burundi sinibaza rero kuvuga ati ibiganiro bikoranza kubera canke hehe ko yari yongora ni ngorane nikivamwo ingorane ninge n'abarundi bashira umutima hamwe kugira batore ibibazo icakabe na cyo bizwa ngo batembagaje intwaro cyane ibi cyane cyane ariko ndaharura abarundi abarundi nabo nyine barakwikumya yuko ibi biganiro ntibiba ngo nuko uvuga ngo nakajewe ntabigiyemo ngo ibyo biganiro ntibi ibiganiro abarundi bariho bimigwi myinshi bashobora kubijamo bazwi imigambwe n'ikitu kandi ikirizaho yabereye abantu bose barayibona sinibaza ko hari umuntu avuga ngo jewe ntaje canke ntaje jo kintu nanje buryo sekeze nk'uko sinikunda kushikunda kucemera abarundi bashobora gutumirwa cyane cyane ikintu nkunda kuvuga ifo ko twitaho gutumira abantu baravye inzego baturukira tutabaravye igiti cy'umuntu uvuga iti ciwe aho niho ingwane zotinda zikagera kuko abantu bagumijemo inyungu zabo ko jewe ntagiye kumbura ibindi ntibikunda jewe ntarimo aho naho nyene habarahagahaze gutora inyisho hamwe ico cabashaje gutembaraza intwaro ipitete gitera ingurane kubera avuga ati harabavuga bati mwebwe nimuce mugenda natwe ngo turafite ibyo twashaka gushikako ivyo ari byo byose kirimo aspect zibiri harimo ubutungane na politiki ubutungane nuko bavuga bati abakoze ibyo byo gutembagaza byo gutembagaza ubutegetsi kwategeza kuri ngo y'ubutungane kandi hari abari kwarangira y'ubutungane twamatwumva abaza kubazwa ibijanye niyo nivyo binyizwe byo guhirika inzego kandi ko nta munwe wababishigiki mugabo bibanze kuja muri politiki rusange naho nyene hari ikibazo kishacirwa kubereka makuru tobe yasiye kugaruka ico kitacirwa muri politiki umva gifise inzira zibiri naho ubuhanye tego igihambaye nuko umenye igituma naho nyene bavyaje kugira ubihagarike burundu ukizakude taravyene nibibi umuntu abona ko ari mu makosa murana kuze tahabereye mbi umuntu abana ko ari mu makosa yo yikoze ikamunanira iyo yikoze akayishikana nawe aca yita se bibondo urumva rero nico gituma tuvuga tuti
wose
parti y'ubutungane mugabo na politike bagaca baraba igituma bitosubira
mushikana ye Faustin wose bibondo abayashikiye ubutegetsi hakoreshejwe kudeta ni vya bindi ukunda kubona muri ivyo bihugu nyene usanga abanyagihugu dashako haba agati akazi na muntu kabo ibyo bintu sivyo muri imyaka no kubitera ivyatsi
tashaka kwerekana ko ari we afite ukuri nje gituma tuvuga tuti ibya kudeta ntibirekuwe ntibiragwira bakundane ubutungane barafite kote bukorera ko mugabo hariho na aspect politique yo kuvuga ati cuba caje kubira iki naco nyene turabe nyene kitosubira burundu tagira basera kugira ibyo byumviro byuko bashobora kwiyumvira yuko ibyo gutembagaza intwaro byo babigifise ishingiro muri iki gihe haje intwaro rusange ibyo amatsano byo tugeze kubivuga tuzuga yuko tuzuga yuko amatora bategeza kufikira haba amatora meza atuma cyane cyane atamuntu avuga ati jewe cyakuyahakana kubera izi n'izi kubera batanzize mu baobuservateri kubera batanzize muri ibi tugafasha gutora amategeko neza abaelektorali abayobuserva ijya byase ni byose bumvikanye ko abantu bagashikira abanywanyi hame tukaba tuti iyo kompetisiyo iri kiba mu bintu bisesuye buryo amategeko yanditse arakurikizwa ibintu biragira ibirafata intumbero uko nabajya bose usanga bashaka gushira inyungu zabo baba bashaka gusindike icanditse bagasaba kugifata ukundi mbwa abantu bicaye hamwe bagashyira kuri competition les normes de competition sibaza ko ari ngwe naho baba benshi n'ahandi hose no mu Faransa baratangura abakandida 9-10 mbwa munywa tubi hagasigara babiri banyuma igihamba cyose ni les normes de competition zitarenganya umuntu wese avuga ati jewe ndabona ko ibintu biri kubica mukuru ndabambaye hajya muri ibyo byose
yego me tubibutse nje ati mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika samiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe n'umunywanyi wa radio ijwi rya Amerika Lionel uratwumva ndabona Lionel umurongo wiwe utameze neza cyane gose reka tugaruke kumushyira ntahe Pascal Ndubimana agire icyo avuze kushikirijwe na umushyira ntahe Pacific Ninazo
neza ku bwa Pascal sinzi ko mwasubiriramo
ivyo umushyira ntahe Faustin ndikumwe na ariko ravuga ko ivyo bibazo cyane cyane bifise intumbero nka zibiri hariho intumbero ya politike akantu iyo y'ubutungane aho akaba ari kuvuga cyane cyane ku bantu bashatse kugira kudeta
arananwegeje cyane sinarinzi je ni n'umuvandimwe wande sinibaza ku intumbero ya politike yotuma umuntu avuga ngo ni se bibondo ko yoba
iyo gusohora blende kurasa abantu kubomora amazu kurasa maradio no guhirika intwaro birantangaje cyane ko politike ayiha iyo sense yo kwica no kubomara no kurandura no guhonya ico kintu kirantangaje cyane sinarinze ko tuva muri Foste numuvandimwe mugabo sindamu numugenzi cyane mugabo birantangaje ko se bibondo ko yokwitwa umuntu ari muri kudeta banje kwica abana kica agatera kajagari n'intambara nta politike nimwe nta mpamvu nimwe ya politike yo kubomora leta ugasenyura ibintu kiti bintu gahurumbanya abantu iyo si politike aba ari ubyicanye niyo mpamvu ubonye atamakudetariho ubutegetsi bwose ari no mu matora numuvandimwe ndamukunda cyane mugabo ndatangaye cyane murakoze
urakoze mushyanahe Emi Pascal Erika turabe ko wundi munywa ni radio ijwi y'America Patrick Mungaho Patrick mwatwumva na Patrick ndabona umurongo umeze nabi sinzi ko ari umuhinga mu byuma ariko byamugoye gatoyi mushira ntahe Faustin Ndikumana nkuko twabitangaje mu misi iri imbere mu mpera z'ukwezi kwa gatanu inama y'abakuru b'ihugu ishobora gukorana muri ibaza ko ibintu byose mwashikirije bizoterwa amatwi murizeye ko hazoboneka eka ituze mu Burundi mukibaza ko nivyo biganiro vyoba ibiganiro vya nyuma Faustin Ndikumana oui muratwumva uratwumva Faustin ndabona ama telefone ariko aragorana cyane gose muratwumva Faustin Faustin muratwumva ndabona umu ingenieur bisane biriko biramugora gatoyi sinzi ko ari telefone zo mu Burundi ziko ziragorana canke ari ivyuma ngaha byagoranye ariko reka tubandanye turi ko tuvuga cyane cyane ku murwi intumwa zo muhuza umwunganirizi mu biganiro bihuza Abarundi zari zagiye mu Burundi zari zagiye mu Burundi kumviriza kandi gutororokanya ivyiyumviro by'abarundi imirwi itandukanye kugira ngo baze bashikirize ivyo vyumviro n'ivyifuzo umuhuza kugira nawe abishikirize mu nama y'abakuru b'ihugu izoba mu mpera zo ku kwezi kwa gatanu reka tusubire turabe ko umwe mu banywanyi ba radio ijwi ry'Amerika Lionel yoba yagarutse ngaha reka Lionel muratwumva dekatu baze ko Patrick yoba hari Patrick muratwumva
twumva
murafise icyumviro murafise ikibazo turiko tuvuga cyane cyane ku ntumwa z'umuhuza mwunganirizi mu bigano bihuza Abarundi zari mu Burundi zikaba zarabonanye n'imirwi itandukanye murafise ico mubaza bashinga ntaye babiri twatumiye Faustin Ndikumana arongo yishira hamwe Parseme hamwe n'umushya nahe Emi Pascal Nduwimana arongo yishira hamwe Ministère Africain de Compassion
ego je ikibazo nashaka kubabaza ni kimwe kijyanye n'abantu botumirwa na cyane cyane muri ibyo biganiro turumva neza mu bisanzwe ibiganiro iyo abantu bagiye hamwe ngo baganire ni byiza kuko bituma bashobora gutora inyishu y'umuti batora umuti w'ibibazo bari basanzwe bafise hagati yabo ariko nkagira nti ko kugira ngo ibintu byo gutembagaza ubutegetsi bishoboke hariho source yabyo ubwa mbere hatangiye icyo bise manifestation pacifique iyo manifestation twese turemeza yuko umuntu wari we wese ashobora kwerekana akababaro kiwe mu gihe ibintu abona bitagenda neza ariko akabigira adahungabanije uburenganzira cyangwa atarengeye uburenganzira bw'abandi ariko siko byagenze muri iyo manifestation rero hari abantu babiteguye ariko abo bantu babiteguye bikaca biva na source yuko hashobora kuba kudeta abo bantu bariko baratumirwa mu biganiro by'ukuri niba harimwe abariko baratumirwa bari bateguye ijya manifestation yo bacari impinite iriko irabandanya isasigwa indava mu gihugu cy'u Burundi niba atari impinite baba ariko barasasira indava byukuri mubona byo babikwiye ko umuntu bari we wese kugira ngo ashikirize ikiri ku mutima ari uko yobanza agahungabanya uburenganzira bw'abandi bantu icyakabiri nshobora kubabaza bakanyishurira hamwe umwe wese kwa byumba ni kimwe ko mu gihugu cyacu cy'u Burundi habonetse amakudeta menshi abantu benshi bashatse baza bashika ku butegetsi babanjije gukora amakudeta none by'ukuri mu masezerano y'Arusha ko bari ahantu handitse ko abo bantu bateguye amakudeta wanashaka bamwe muri bo bakaba barazwi kandi muri ayo makudeta harabonetse gusesa amaraso by'ukuri mu masezerano y'Arusha hari ahantu bagiriye banditse ko abantu bose bateguye amakudeta bashyize ku butegetsi bagize amakudeta bagiriwe ikigongo niba ataho byanditse ko bahabura iki kugira ngo nabo baje imbere y'ubutungane bashobore kwishyura ibyo bakoze.
Murakoze Patrick Leka du Jambo washikana babiri bagira icyo bivuze ko Faustin Ndikumana muduge ku ijambo
ya abantu batahura mu masezerano y'Arusha ibintu byose biratomoye ingene abarundi bagabura ubutegetsi ingene demokrasi isubira mu Burundi abarundi bakabana amahoro n'umutekano ivyo vya kudeta ni ibintu bibujijwe cyane mu masezerano y'Arusha kandi nta numwe umuntu numwe abishigikiye Aimé Pascal ngira yotahura neza ico nashatse ngira ntiyatahura ico nashatse kuvuga nashatse kuvuga yuko amantu yuko abagize kudeta uko twaratubona kera iyo baririshije kera ari ari wayikoze yacayigira yuko ari wagarukiye igihugu niyo nashatse kuvuga mugabo mu bisaye navuga ati ugushikira ubutegetsi biciye muri iyo ntumbe muri iyo ntumbero ko byasezerewe ataforme bigifise nicyo gituma navuga ati abarundi basubiye bakwiye gusubira ku canditse basezeranye iyo bagiye bakasoma neza ibyo basezeranye nta mvunimwe ituma amahoro atagaruka kuko mu 2025 amatora yarabaye neza barabisikanya ku butegetsi mu 2010 naho hamutugwane mugabo ubutegetsi burabanda niyo ntumbero abarundi bategeza gushikira n'ubu ikintu kizotuma urundi busubira mu ntumbero nziza nuko haba amatora neza abantu bakabisikanya ari amatora hanyuma ikindi gikambaye nagira mvuge nuko rero demokarasi kumva yuko idasigarukira ku matora gusa demokarasi ihede amatora aheze icibaho ku buzima bwa misi yose kuko turetse amatora hari yandi mategeko yubahiriza abana bariya aba yanditse agenda arakurikizwa akaja mu ngiro ivyo by'intwari bereye ku muntu wese ubahirizwa mutwiwe ibi byo gutandukanya tubwi nk'amabanga ya politike n'amabanga y'inga muri administration kugira abantu bumve ko bakumiriwe ivyo rero muri rusangi biba ari ibintu byanditse biza gushikira ya demokrasi tuvuga tuti
sozera mushira ntahe Faustin kugira ngo ndabona kanya katujanye Aimé Pascal agira icavuze turafite n'undi munywani atubindiye
intwaro rusangi nije imbere amatora niyaje imbere hanyuma abantu bagacuma yuko y'amatora aheze hari indi exercice demokratike babanamwo kugira ntihabe wandya wangu uko si ukuvuga yuko ahantu hose hari demokrasi ingwane za politike zitaba zama zagarutse zirabasu iyo rero abantu bategeza kureba bafite kubera iki ziba zagarutse kubera iki abantu batokwicara bakaraba n'ibyo basezeranye kugira ari byo byama bibatuma bacha baturi nyishu kungora
ego me reka duhe n'ijambo umushanahe Aimé Pascal Nduwimana reka tumwe ijambo Aimé Pascal Nduwimana agira icyo avuze ku byashikirijwe na Patrick mukanya gatoye cyane rwose ndabona Lionel aturindiri
cyane cyane rwose je ntabwo ntevya yatumye atabo tumirwa bobo ati nibande donc ni benshi cyane niyo mpamvu bunye hari imigwi myinshi cyane hari abarundi benshi ubu baraciye ubwenge rero iyo umuntu avuze ngo abotumirwa ngo bo babanda agaca avuga ko ari abanyamigambi gusa ibi by'umuhuza avuga ugasanga ariko atumira imigambi nibaho n'iyindi itabaho ni ukuvuga yuko twebwe niyo mpamvu twasabye yuko byobera ngaho iwacu arashobora kuza agaca abonana rero n'abarundi bose n'abanyamashengero bose n'abanyamigambi bose n'abaharanira n'abadaranira ibyicaro bya politika kakabonana n'ugwaruka n'abakenyezi n'imice myinshi cyane icyo gituma tuvuga tuti Arusha vraiment turabona ko ari kurusha abarundi tukavuga tuti nibaze icya kabiri yagitse no kumanga ruga ati manifestation pacifique Tekinike bayitanguye ari uko mugabo havamwo ati kudeta ni ibinyane ndiko ndavugana n'umuvandimwe ku bwa parseme mvuga nti ntiyari kudeta donc yabanje no konona ibintu imanifestation yo kwica abantu guturira amazu guturira imiduga kwica abantu nico gituma hanika ivyara niyi kudeta niyo mpamvu mvuga nti nibahanwe hanyuma yabuze atabateguye amakudeta mbega hari ikigabane yarusha tici kigongwe ku bwa Foste yakimwishuye ntakiriho ndumva sino biteba ko murakoze
yego murakoze reka duhijambo umunywanyi radio ijwi ya America Lionel mwiriwe neza
amahoro cyane ndabaramukije kuri Vod America
mwiriwe neza murafite ikibazo cy'umviro
ego nubwo kuri nk'intererano nta bibazo bihari nubwo kuri nk'intererano nagira nshimire cyane nyakubahwa Foste nubwo kuri nk'umuntu kimenspire kandi yenspire cyane cyane ugwaruka kuko ndi mu gwaruka ndimwo kandi nagenda mukeze cyane niko kagendose ko kuvugana nawe ndi Bujumbura mugabo niko kagendose ko kuvugana nawe kuko urabona yuko nubwo ko ariho umuntu novuga yuko ari umushinga ntahe mu bintu aho aravuga ndabikwikirana cyane n'umuntu afise ikintu ashobora gupartaja mu Burundi n'ikintu n'umuntu afise icyo hereza uwundi muntu hama nagira manze kuvuga ati avuga ko dushinga amashyirahamwe tumenye icyo tuba tugura dukore ntidushinga amashyirahamwe kugira tumere nk'ayabatuzanira ibintu ku mufuko tujya mu bushikanganje ibintu ari hagati mugo dushinga amashyirahamwe tugira dushobore gukompleta igihugu dushobore kuduruza igihugu mugo ntikudidetruize jewe Foste ndi kumana no mugeranya nk'umuntu w'umuvuga butumwa mugabo atari muri cadre religieux yiki no vuga cyane nagira mvuge yuko mari kumubwira kubyerekeye ibiganiro hari ababonanye naba n'intumwa za z'umuhuza nagira mvuge yuko leta y'u Burundi imanze irabe cyane cyane ubutunzi bw'igihugu uno munsi aho buri ego hari abantu bo bagiye ku butunzi bw'igihugu bakubwira ati abakozi barahembwa iki mugo nagira ndakubwire yuko ku muntu azi gusobanura neza cyangwa azi kuraba neza apana kuvuga ngo ndabona yamenetije isho hari abantu bagiye ku mapiste bavuga ngo tuzobaho ngo mu Burundi bazobaho eske muzobaho mwe nande murabe igihugu no munsi hano kiri murabe igihugu no munsi ahantu kiri by'ukuri murabe ubutunzi bw'igihugu ahantu buri no munsi apana kuraba abashinga amateka apana kuraba abadepite abo badepite apana kuraba abashikiranganje apana kuraba abadirekte genero bo mu mantu zinyatandukanye mu bushikiranganje butandukanye ndabwo umunyagihugu muto muto ukungene uno munsi abayeho
ikintu
y'ibitoro ukungene
ikintu musaba ko cotorego umuco mwanya
ikintu no vuga rero no vuga yuko yabareta nirabi gikwiye gukogwa kugira umukuru w'igihugu ashore gutwarira igihugu muri mu buryo yumva yuko abantu babayeho neza mu buryo no vuga yuko abantu bashaka kwisanta aleze no vuga kandi yuko opposition nayo ego byukuri umukuru w'igihugu yaratsinze alentier du pays mugabo alexterier du pays ntabwo yigeze atsinda kuko urabona yuko n'amadorari ahari hari ubukene butagira uko bungana mu gihugu ubu alentier du pays byukuri umukuru w'igihugu yaratsinze kandi umukuru w'igihugu c'est un homme humanitaire narabe igikwiye ntarabe environnement
ego reka mushyane ndabona akanya kagiye mushyane Lionel
ubu gishura gutwagwa byukuri mu buryo bumeze neza hama ni hagati yoga ibintu bya transition bwo mani bintu bidakwiye kubaho transition nubwo ko inko cadre yikugira yukwiba umba abantu bahaye transition umwe avuga ati amezi 18 nukwiba igihugu nta yikindi kintu cyo kuzanira ineza igihugu kwiba cyo kiranira
urakoze Lionel reka dusabe abashinga nka turi kumwe bagira ico bavuze ku vyimviro mushikirije reka dutangwe kumushika ntahe Foste ndi kumana mukanye gatoyi cyane gose yabanje no kubashimira avuga ko murumushika ntahe abushitse
kengurutse cyane yo uronye hari abashora gukenguruka ibiko gukora urumva ko babihimbaye cyane 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 ko twadusanzwe tuzinanye ariko nagira nsubire mu nyine uko nyine nabivuze nawe nyine arumva ibyo dushikiriza ingorane mu Burundi bifatiye kuri ibi byo tuvunga mu byabaye ni ingorane mu Burundi nuko abarundi kujya navuze bamenya gukurikiza icanditse kandi ica kabiri nuko tumenya yuko iyi demokrasi twarose ni demokrasi ica nyene mu matora abantu bagahayanwa mugabo biheze hariho ingene legislative demokratike igenga ingene abarundi bategeza guca bakubahira bubahirizanya muri iyo ntwaro rusange ibintu bitangura kuba gupfira rero ibijanye n'intwaro rusange bavuze ati mbega ubutungane buri ko bukora gute mbega abantu mu buziko bigenda gute abantu batakuba finalement naho rero twa turi muri demokrasi haru tunenge tukihari utwenzo twukosogwa kuko ibi byanitswe ari byiza mbaga rukora bishira mu ngiro ugasanga
ndabona kandi kagiye busiye de kadhe njambo mushe na he Pascal me Pascal nawe agira chavuze mu kanya gato cyane rwose masegonda birongi biri
ngomba yavuze na Lionel ibintu byo gushima nande nari ngomba no gushimira vraiment leta irongowe na nkuru nziza kweri ngene idikira byifata mgene twanafatiwe nibihano mugabo kandi bakahemba abakozi kandi bakaja hamwe nuko nanje ndakeje leta ndakeje na president wayo
ndabona rero ikiganiro cy'umunsi kirangiye ngaha ibibazo biracari byinshi tuzosubira kwa terakamo urakoze mushya ntahe Emmy Pascal Ndwimana turagushimira mushya ntahe Faustin Ndikumana turashimiye abanyuwanyu radio ijwi rya Amerika bose baduteye akamo turashimiye kandi na ingenieur yadufashe mu byizuma Patrick kadushimiye na Fatukarara yegeranije ikiganiro mugire amahoro n'ubworoba mwiza mwese.